mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muyumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Mu Rwanda muriko mutwumva kuri FM 104 n'ibice bitatu y'ijwi rya Amerika no kuri FM 88 n'ibice bitatu ya Radio Inshuti ya Bose. Ikaze makuru kuri no mugoroba mugiye gushikirizwa na Jewe Diane Nininahazwe. Bamwe mu Barundi bahungiye mikambi ya Nakivale iri muri Uganda basaba leta y'u Burundi kubafasha bagatahuka.
Nyakubahwa twagusaba mubyeyi wacu turiko duhasaba guko twohunguka mukadufasha.
Cyambere nuko tunyotewe guhunguka twebwe Abarundi ba Nakivale.
Abandi bamwe mu Barundi bahungiye mu ikambi ya Nakivale iri muri Uganda baherutse kwandikira ikete president w'u Burundi Evariste Ndayishimiye bamusaba kubafasha kugira ngo bashobore gusubira mu gihugu c'amavuko cabo. Muyavugwa hirya nino ku isi muri Afrika, urubanza rwa Jacob Zuma yahoze ari president wa Afrika y'Epfo ruzotangura mu kwezi kwa gatanu. Navyo twari bateguriye mu gume hagufi ya maradio yanyu. Amakuru tufitiye nino kwisire katu ya hera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Huno munsi inama nkenguzamateka Leta Zunze Ubumwe za Amerika iratangura kumva abatanga buhamya mu rwego rw'amatohoza ku gitero abayoboke ba Donald Trump yahoze ari president wa Amerika bagavye ku itariki ya gatandatu y'ukwezi kwa mbere ku ngoro y'inama nshingamateka. Ibindi na mugenzi wacu Thomas Kamirindi.
Komite ebyiri za Sena ishinzwe kugenzura inzego z'umutekano w'imbere mu gihugu nishinzwe kugenzura imikorere y'inzego za guverinoma zahamagaje abari bakuriye abashinzwe umutekano wa Sena Michael Stenger n'uw'umutwe w'abadepite Paul Irving, uwari umukuru wa polisi ya Capitol ingoro y'inteko ishinga amategeko yose Stephen Sand n'umukuru wa polisi ya Washington DC umurwa mukuru w'igihugu Robert Conti. Stenger na Irving beguye ku mirimo yabo gato nyuma y'igitero. Abasenateri bakeneye kumenya ukuntu inzego z'umutekano zasangiye amakuru zari zifite mbere y'igitero, kuki abasirikare ba za leta National Guard batinze gutabara polisi ya Capitol yari yarengewe n'abateye, naho inzego zose zishinzwe umutekano wa Capitol zateshutse n'ibyo zateshutseho. Izo zirimo na Ministeri y'umutekano w'imbere mu gihugu, Ministeri y'ingabo z'igihugu n'igigo cy'igihugu gishinzwe ubugenzacyaha FBI. Uretse ibyo, umuyobozi w'umutwe w'abadepite Nancy Pelosi yandikiye ibaruwa bagenzi be bose ababwira ko Congress izashyiraho komisiyo yigenga yo gukora iperereza ryimbitse ku gitero cyo ku itariki ya gatandatu y'ukwa mbere gushize. Komisiyo izaba idafite aho ihuriye na za komisiyo za Congress. Asobanura ko iyi komisiyo yigenga izaba imeze nk'iyagiyeho nyuma y'ibitero by'iterabwoba bya Al-Qaeda byo ku itariki ya 11 y'ukwezi kwa 9 mu 2001. Bene iyi komisiyo ishyirwaho n'itegeko rya Congress na Perezida wa Repubulika rigasobanura abahanga bigenga bagomba kuyijyamo, abakozi bayo, inshingano zayo n'ingengo y'imari yayo.
Thomas Kamirindi urakenuye. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yongeye abandi basirikare bo hejuru ku rutonde rw'abahiritse ubutegetsi yafatiye ibihano. N'ubu turacyari kumwe na Thomas Kamirindi.
Abiyongereye ku rutonde rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni Lieutenant General Moe Mint Tun na General Maung Maung Chiao, usanzwe ari n'umugaba w'ingabo za Myanmar zirwanira mu kirere. Bombi bari mu gatsiko kahiritse ubutegetsi bwa rubanda ku itariki ya mbere y'uko kwezi kwa kabiri. Biyongereye ku bandi basirikari bakuru ba Myanmar 10 Leta Zunze Ubumwe za Amerika yafatiye ibihano ku itariki ya 11 y'uko kwezi kwa kabiri. Uretse kubima bo ku giti cyabo viza zo kuza muri Amerika, ibi bihano birimo no gufunga imari y'igihugu cya Myanmar ingana n'amadolari miliyari imwe iri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu itangazo yashyize ahagaragara, Minisiteri y'imari ishinzwe kubahiriza ibi bihano ivuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika izakomeza gushyira hamwe n'abafatanyabikorwa bo mu karere no ku isi yose kugira ngo bashyire igitutu ku basirikare n'igipolisi bya Myanmar kugera igihe bazahagarikira urugomo rwabo ku baturage b'inzirakarengane bakora imyigaragambyo mu ituze, no kugira ngo abasirikare basubizeho demokarasi na leta igendera ku mategeko muri Myanmar. Leta zunze ubumwe za Amerika irasaba kandi igisirikare cya Myanmar kurekura imfungwa zose za politiki uhereye ku mukuru wa guverinoma Aung San Suu Kyi. Usibye Leta zunze ubumwe za Amerika, Canada, Ubwongereza n'umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'Uburayi nabo bafatiye ibihano agatsiko k'abasirikari bakoze kudeta muri Myanmar.
Thomas Kamili nditusozera kuvy'urubanza rwahoze ari umukuru w'igihugu cya Afrika y'Epfo Jacob Zuma ruzotangura mu kwezi kwa gatanu kuza. Zuma yagizwa kurya ibiturire.
Umushinjacyaha yabwira urukiko ku bibazo byose byo mu mbanziriza rubanza byarangije gukemuka, ati twiteguye kuburana mu mizi y'urubanza kandi n'abaregwa nabo nuko. Umucamanza yabwiye impande zombi kwitegura gutangira kuburana urubanza mu mizi yarwo guhera ku itariki ya 17 y'ukwezi kwa gatanu gutaha. Yabasobanuriye ko atanze icyo gihe cyose kubera icyorezo cya virusi ya corona kugira ngo umuburanyi ureganwa na Jacob Zuma abone umwanya uhagije wo kwitegura gufata indege. Urukiko rwavuze ko urubanza ruzarangira mu kwezi kwa gatandatu gutaha. Jacob Zuma wabaye umukuru w'igihugu imyaka 9 kuva mu 2009 kugera mu 2018 areganwa na sosiyete ikora kandi igurisha intwaro yitwa Thales yo mu Bufaransa. Umushinjacyaha avuga ko Thales yahaye ruswa Zuma kugira ngo ayorohereze gutwara isoko ryo kugurisha mu gisirikare cya Afrika y'Epfo intwaro z'agaciro k'amadolari miliyari 2. Iyi ruswa nk'uko ikirego kibyemeza ingana n'amadolari 34,000 Zuma yagombaga gufata buri mwaka guhera mu 1999 ubwo yari vice perezida wa Repubulika. Zuma na Thales barabihakana bakavuga ko ari abere.
Arakoze mugenzi wacu Thomas Kamini ndikura makuru yose yaduteguriye akabaheje kudushikiriza. Yose ndayibutse ko mushobora kuyasanga kuri zitatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com, adresi ya YouTube yacu, Instagram na Facebook ni VOA radio yacu. Mukanya twerekeza mu karere k'ibiyaga bigari. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari tuyahere mu gisata cy'ubutungane mu Rwanda. Aho urwego rujejwe iperereza RIBE mu mfunyapfunyo rutangaza ko rwahijeje gukora iperereza ku vyaha witwa Indamange igamugwiza Yvonne yagirizwa. Ubu Indamange ni umunyarwandakazi yamenyekanye ku mbuga ngurukana bumenyi cyane cyane kuri YouTube, aho yacishaho ibibazo yavuga ko vyugarije u Rwanda. Umuvugizi wa RIB Thierry Murangira mu kiganiro na mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana yavuze ko dosiye ya Indamange yashikirijwe parquet kuri uno wa mbere.
Thierry Murangira, ikazi ku ijwi ry'Amerika.
Murakoze cyane Venuste.
Muravuga ko dosiye ya Indamange yarangiye, ibirego akurikiranyeho ni bingahe, ni ibihe?
Dosiye uyu munsi ya Indamange yashyikirijwe ubushinjacyaha, ikaba igizwe n'ibyaha birimo guteza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda, gutangaza amakuru y'ibihuha, gutesha agaciro urwibutso rwa jenoside cyangwa ashyinguwe imibiri y'abazize jenoside, ndetse gukubita no gukomeretsa.
Agifatwa, itangazo rya polisi ryavugaga ibyaha bibiri none bibaye bine, mbese azabiburana ryari imbere y'urukiko?
RIB yashyikirije ubushinjacyaha. Ubushinjacyaha nabwo bufite iminsi 5 ngo bube bwarekeye dosiye rwashyikirije mu rukiko.
Uko bigaragara nuko Indamange yamaze iminsi 5 abazwa. Icyo gihe nicyo giteganywa n'amategeko? Ntabwo byatinze?
Ntabwo byatinze. Ubwo ubugenzacyaha bwemerewe iminsi 5 ibarwa uhereye saa sita z'ijoro. So, itegeko kandi rivuga ko iyo umunsi wa gatanu uguye muri weekend ukekwa ashyikirizwa ubushinjacyaha ku wa mbere, ndetse niyo umunsi wa gatanu uguye ku munsi w'ikiruhuko ushinjwa ukekwa w'icyaha ashyikirizwa ubushinjacyaha umunsi ukurikira.
Munyemerere mbasubize inyuma gato. Indamange ryamugwiza Yvonne yari yaratanze nimero ye ndetse avuga naho atuye, yongeraho ko yiteguye kwitaba ndetse no kwakira umuntu wese waba afite icyo ashaka kumubaza. Mbese igihe mwamubazaga mumuhata ibibazo, yarabagororokeye cyangwa se yarabagoye?
Nta kibazo cyabayemo mu ibazwa ryo.
Thierry Murangira umuvugizi w'urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha RIB ndagushimiye cyane kubwa kakanya wahaye ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane Venusto.
Bamwe mu barundi bahungiye mikambi na Kivale muri Uganda na inabice ku masonga nkitangura bandikiye umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye bamusaba ko yo bafasha bagatahuka. Abaserukira izo mpunzi bagiriza ishami rya ONU gitaho impunzi RCR n'andi mashira hamwe abitaho kubabuza gutaha. Ibi byagirije RCR ivyamirira kure ikavuga ko nyabuna yiteguriye gufasha uwo wese yipfuza gutaha mu gihugu ciwe. Hido Nido na mugenzi wacu Pierre Claver Nyonkuru.
Nyakubahwa twagusaba muvyeyi wacu turiko turasaba guko twohunguka mukadufasha.
Ubu ni Maria umurundikazi yahungiye mu ikambi y'impunzi ya Nakivale mu Buganda ariko aterakamo umukuru w'igihugu yari yarahunze haraheze imyaka itanu ko yamufasha we n'abagenzi we bagasubira mu gihugu c'amavukiro.
Mukagira mugakorana n'umugwi ujejwe guhungura natwe mukaduhungura turipfuza guhunguka kabisa kuko mu gihugu iwacu n'amahoro nta ngorane ziriyo. Natwe tugahunguka kujya bahunguye aba mbere abavuye muri corona bagahunguka n'abandi biyandikishije bakabasinyisha bagahunguka muba mukoze cyane.
Uyo ari ku rutonde rw'abandi barenga ijana bandikishije mu HCR gita impunzi ku isi bifuza ko utwara igihugu cabo yovugana n'Ubuganda bwabahaye indaro haminisha mu HCR ribitaho kugira ngo batahuke. Nzesabira Desire numwe muri 12 bagiye habona mu guhimiriza abandi kugira ngo biyandikishe mu bataha yiganiye ijwi rya Amerika kwico bahunze caheze.
Cyambere nuko tunyotewe guhunguka twebwe abarundi bahana Kivale. Cyakabiri nyakuba mu minsi makuru mu ntango z'uyu mwaka ihunguka aho kubandanya yaciye rihagarara ntitwigeze tumenya impamvu. Ubwo rero abarundi bene wacu twebwe bama batonda kuri ofisi ngo babandike canke babahungure canke baje gusinya hanyuma ntibikogwe. Erumva ko byaca bituma tugira icyo dukoze dukora ubuvugizi ku barundi bene wacu twongera twivugira ariko kandi barazi neza yuko guhunguka ari uburenganzira. Twarumvise turazi neza ko mu Burundi iwacu amahoro n'umutekano ari umusesekara tukitahira iwacu.
Naho biruko harabandi babana mu ikambi ya Nakivale babona ko hataragira ko batahuka kuko ico bahunze kitarahera. Abo bagiriza abashize ahabona ubwo rwandiko ko batumwe na leta y'u Burundi gucanishamwo impunzi. Ubu numwe muri bo
icyatumye duhunga ikiragahera ikibazo cyo guhonyanga agateka kazi na muntu gotera abantu bwicanye ndengera butungane kutaguro nk'uburenganzira bwo kujya mu mugambwe ugomba kudashikira igishyumviro nk'uko wiyaguye ibyo byose nta biri mu gihugu nta gitangaza kirimo kubera iki uwo mugwi n'umwe wahunze batumwe na leta. Ubu rero ni wowe uri ku gikorwa mu bisanzwe mu gutaha koko ntawujijwe gutaha mu gihe byokorwa hakurikijwe amategeko umuntu agataha ari bavyishakiye atari ku gahato.
Yamara abateye akamo perezida w'u Burundi bobo bavyamirira kure.
Tubanje kwiyamiriza abavuga ko ngo turi mu kazi ko guhimiriza abandi ngo bahunguke ngo turi ku kazi ka leta ngo ni leta yadutumye. Twebwe turi impunzi z'abarundi zipfuza gutaha bivuye ku mutima wacu bica bigaragara nta twubura amakenga ku mutekano wacu.
Ishirahamwe HCR ryemeza ko ryama ryiteguriye gutahukana impunzi yose ivyisabiye. Umufasoni Dana Ig umuvugizi wa HCR mu karere k'ibiyaga binini Afrika y'ubuseruko n'ihembe rya Afrika yabwiye ijwi rya Amerika ko gutaha ari uburenganzira bw'impunzi iyariyo yose ariko kumwe wese abwirizwa kuvyisabira ku gatwe kiwe atagahato kandi agasigura n'impamvu ibimutumye. HCR isigura ko yatanguye umugambi wo gutahukana impunzi z'abarundi ziri muri Tanzania mu Rwanda mu Buganda no muri Congo kuva mu mwaka w'2017. mu Buganda igice ca mbere c'abarenga 200 catahutse mu kwezi kw'icumi umwaka uheze batahutse n'indege. Hashtag yemeza ko ikibazo c'umugera wa corona cateye ku isi catumye uwo mugambi uhura n'inzitizi. Gizeza ushaka gutaha wese avuye na Kivare yabo mu Burundi, umunyekongo, umusomali canke uturuka ahandi ko yobisaba kugatwe kiwe. Naho biruko iryo shirahamwe Hashtag ryatangaje ko rikeneye uburyo burenga gato imiliyoni 220 y'amadolari ya Amerika yo kugaburira impunzi z'abarundi gusa. Muri ayo Hashtag rivuga ko harimwo nayo gufasha abashaka guhunguka ku gushaka kwabo. Hashtag ryamenyesheje ko ikibazo c'impunzi z'abarundi gisa n'ikiriko kiribagirwa ku isi. Nko mu mwaka uheze Clementine Nkweta Salami atwara HCR mu karere ka Afrika y'ibiyaga binini yanditse ko hari yakenewe uburyo bungana n'imiliyoni 293 y'amadolari ya Amerika, ariko ko habonetse ibice bitarenga 40%. Inkurikizi y'ubwo bukene nk'uko HCR rivyerekana n'ubukene bw'ivyankenerwa harimwo n'ibiribwa mu makambi y'impunzi z'abarundi. HCR rivuga ko abo barundi basabigwa imfashanyo ubu barenga gato 300 bakaba bari mu makambi y'impunzi ari mu Rwanda, muri Tanzania, mu Buganda, muri Congo no muri Kenya. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, ku bw'ijwi rya Amerika.
Pierre Claver Niyonkuru rakenuye tukivuga ku makuru avugwa mu Burundi. Abanyagihugu bahitwa mu Kivoga mu nkengera z'umurwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura bazindutse kwitura ubushikiranganje bw'ubutungane kugira ngo bakomoreze amatongo bavuga ko banyazwe na leta mu ndwi heze. Abandi bari mu miryango igera ku 752 bo mu buraruko bwa Bujumbura bari bituye ubwo bushikiranganje kubera iyo mvo nyene. Mugenzi wacu rero Jurika neza abitugire ku muriri.
Uno mwe mu bantu bari mu miryango 431 irikisaba gukomorerwa ahantu uhangana n'amahegitari 318 mu Kivoga cha zone Rubirizi komine Mutimbuzi mu ntara ya Bujumbura. Ni mu nkengera z'umurwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura. Bamenyesha ko bahomowe mu rwimo rwo mwaka w'1972 batangazwa no kubona batarasubizwa kandi hari mu minwe ya leta.
Ayo matongo tuburana kugera no munsi ari mu minwe ya leta kuko niyo twaburanye bwa mbere leta yarahamwace irahashikira. Rero tumaze kubona yuko leta ihashikiriye kwaje tuvuga ati kwa umubyeyi wacu noneho ndashobora kutwangaza yari miryango 431. Urumva imiryango 431 bisobanura yuko ari abantu 200,000 kuko urabona hariho urugo rumwe ruba rusise abantu 10, abantu 15, abantu 5, abantu 1. Urumva rero tugiye kuraba twovuga yuko ari abantu 200,000. Abo bantu 200,000 rero bariko barasanzara barabuza bakika umusaya inzara itwikira mu gahinga inga nitugira ico tujya n'ico tunwa mugabo tukumva yuko bashaka kuguma bohereza abene gihugu naje twarinze ko batworoheza turahibwe.
Umunyagihugu wundi nabamenyesha ko bushinganje bujejwe amatongo bwabagendeye hejuru y'imanza basinze mu masentare ariko bararindira mpera mbone.
Urubanza rwacu rwaratangwe rurasikano muri sentebe mbo rurapa muri sentebe turaza mu yindi sentare bo batirinde urubanza rwanyu tugiye mu mwihwezo bati mbere tuzoza no ku matongo baze ku matongo yacu inshiro kabiri abacyamanza. Mbo numusukiranganze bita ngo numusukiranganze Deo Gide Rurema yarahasitse aravuga ati zenzurungika komisiyo ize muvugane twicare hamwe tuvugane n'abanyagihugu. Twararindiriye amaso yaheze mu nzi turongera turasubira muri sentare y'umukigobe urubanza turongera turagwinjira ubwo urubanza baratubwira bati ubu rero muri vizio yagizwe n'umukuru w'igihugu ivuga ati manza zaciwe kera zitarahera nizicibwe zihere ubwo rero niho twasatunguruza batugira bati urubanza no kuza mu kabetsi urubanza baragumvirije mu mavuka wacu musimu wa manza wacu aravuga ibyo twatakaze aravuga arasaba ibyo dukeneye baratubwira bati ubu rero urubanza rwanyu rugiye mu busikiranganze rero twatwatse ngaha ngo tumenye neza yuko iyo dosiye yacu kumbure n'ubusikiranganze buyitse.
Imbere y'uko baronswe inyishu uyu mukenyezi hari kimusonga kurusha kubona mukomoka ko basa n'inyererezi
abana twabyaye baratubaza none mwebwe ko muguma mutwangarana aho mwapfukiye hari he kababwira nkatewa nk'akarorera abana baranampambarira kose sinone mawe ko abandi babyeyi abatama babo babajani wabyo bapfukiye none wega mawe ntugiraho wapfukiye kuvuga ngo wapfukiye mu Kivoga none wewe wice Kivoga ntiwo kitujyanamo umva ibyo byose ni umubabaro abana baratunuye ku mutima tubayeho nabigose nitugiraho twitura n'usabye indaro akaba yaraguhaye akantu katoyi ubamwo kugeza ubakubwira ati none abandi bose ntibakomorerwa amatongo namwe genda mu matongo yanyu n'abandi bariko barayakomorerwa hirya no hino twe komini mutimbutsi muri kivoga byaranse byaranze sinzi ko komini mutimbutsi abahavukiye tutari abarundi
abanyagihugu bo mu kivoga bakija kubura n'amatongo yabo banavunye akagohe leta bayibwira ahantu yibwe harenga amahegitari 400 bababaza abantu kubona aho gushimirwa bariko baraturatura
kuvuga leta nta nubwo yari ihazi leta twayihamagaze tugiye mu isentare iri ngaha mu kigobe niyo twayihamagaza kugira ngo imenye ibyayo ido nido tumaze kuyihamagaza rero kwacha tubona ukuntu yo kigaruka itugwe munda ejo twayihamagaje nindi se yakababara baduhindi se yakababara kuya niko twayitoreye naho yari
mushinganje w'ubutungane yategerezwa kubakira uyu munsi siho yarari ijwi rya Amerika ryamenyeye ko kuva mu minsi ishize hatangujwe isekeza ryo gusubira mu imanza zadindijwe muri kahise kugiye kirekire atawundi muntu n'umwe yemerewe kuvyiga ko atari umushinganje janine nibiza ubwiba bwa minwe muntu ushize yindi miryango igera ku 172 yahitwa mu Kigali mu buraruko bwa Bujumbura nayo yari yagiye kwitura umushinganje imusaba kuyikomoreza amatongo yakavukire barazwe na basekuruza leta yigaruriye yaha abandi bantu bariko bayubakamwe amazu ababijejwe ko mu minsi ya vuba ikibazo cyabo bakizigwa kugira ngo bahamenyekane inzira kigiye gufata ibibazo by'amatongo mu Burundi bifite ibice birenga 90% by'imanza ziri mu masentare nk'uko ibitigiriye by'ubushikanganje bw'ubutungane bivyerekana leta ivuga ko mu myaka ishize hari abantu bihagiye amatongo yayo bayifashijwemo n'abamwe mu bajeje intwaro ubu itegeko rishasha rigenga itunganywa ry'amatongo rivuga ko abashikanganje babiri w'uburimyi ubworozi bidukikije hamwe n'inyubako za leta aribo bonyene hamwe na perezida wa Repubulika bemerewe gutanga amatongo kwezi kwindi uyu mwaka 2022 leta imaze kugarura amatongo yayo afite uburinganire burenga amahegitari 670 eroje urika neza ijwi rya Amerika
Ijugi Amerika, Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turabandenya n'amakuru tubafitiye muri kano kanya ku munsi wa Mungu igenekerezo rya 2021 uno mwaka w'ibihumbi 2021 wari umunsi mpuzamakungu wahariwe indimi kama z'abasangwa butaka ku isi hose Audrey Azoulay umuyobozi w'ikigo cha ONU kijejwe inyigisho UNESCO yavuze ko ubutandukane bw'indimi ku isi ari umugisha ku mateka ya kiremwa muntu mu kiganiro na mgenzi wacu Rian Itangishaka mufasoni Aline Niyonzima Mukiza yigisha ikirundi abana bakiri bato muri leta ya Vermont muri Amerika arasigura umwanya bifata kugira ngo umwana akiri muto ashobore kumenya neza ugo rurimi iyo yavutse aho rutavugwa
mu bisanzwe umwana wo mu mahanga abari muri systeme y'ururimi rutandukanye n'ikirundi abari muri systeme y'igifaransa canke y'icongereza gusa bisaba ikiringo kingana gute kugira ngo amenye kumva ururimi amenye kukwishura amenye kumva icumubwiye muri make
navuga yuko ari uguhozako kubera ino nkuko tubimenyereye nta kuvuga ngo hari ikiringo runaka gusa umwana yoba yatanguye muri uwo mwanya mu 2010 aza muri iyi programme gushika mu 2020 uyo niwe twavuga ati yarashoboye kugira ica koze yarashobora kuvuga no kwandika ikirundi ariko naho nyene bivana n'umwana yabyitayeho urabona ino yuko hanini twahurira hajya muntu uza duhurira ku mashuri ariko agiye muhira byaca bisaba yuko umuvyeyi ashira hakiwe akabandanya avuga kwa rurimi kw'ikirundi rero twavuga ati mwababyeyi mwe ntimutakaranga kanyu kugira muzodufashe dufashanye nuko tuvuye ngaha batoshika muhira ngo muce mutangura kubabwira ibyongereza canke bavuga ngo ntibabyumve ahubwo nimubabwire mubakuraje babandanye bavuga kwa rurimi kw'ikirundi namwe muvuge n'ururimi kw'ikirundi muhira de ati ukwamizaho nivyo bintu bikenewe naye handi abana bino nta kuvuga ngo hariho ikiringo runaka bazaba bamenye ururimi rw'ikirundi oya ahubwo no guhozaho
hama baratanga amafaranga iyo baje kwiga muri programme yo kwigishwa ikirundi canke bibari ku buntu
oya nta mafaranga batanga kwari ku buntu twebwe nkuko twakoze urumva twara barundi turazi ibyaciye kuri ku barundi mu Burundi rero twavuga ati umuvyeyi kugera tubibashiremo babitahure neza nuko tubanza kwitanga bakabona ukuntu twitanze twebwe atari tutabarihisha amafaranga naho ibyagusa usanga urabizi naho ibyagusa ariko twebwe ntabwo baduha amafaranga huko nabikubwiye twebwe twarasabye badufashe ariko bavuze ati twe turashobora kubafasha aho mukorera gusa nta kindi kintu twobafasha ubite gusa rimwe rimwe hariho programme yaje nk'iyo ntuze yo kuvuga ati umunye yo gufasha ababyeyi yo guhimiriza ururimi nivyo bavuga ati turakwiye kuza turagira kuza baraza kutugirira seminere ku amasemina yonyene amasemina niyo baza kutwigisha bagahimiriza abana yuko indimi zikenewe ururimi rwabo rukenewe kugira bazomenye kugira umwana avuga ururimi ururimi indimi nyinshi ubwenge bwiwe burasumba uko bukora burasumba umwana avuga ururimi rumwe rero baraza kuduhimiriza kutubwira ibintu nk'ibyo nayo iyo yari opportunity twagira ati nakajyo keza abana babyumve twebwe naho mutaduha na kimwe ariko turashaka abana uko batera imbere rero twakora twitanga nta mafaranga nta mwarimu yaduhemba cyabure umubyeyi nashatse kuvuga ubabyeyi cyangwa ngo hariho ishyirahamwe ryaduhemba kandi hariho nk'abandi bantu usanga badakunda dufate nk'abazungu twebwe aho tubanye usanga badakunda amaprogramu y'abantu nabona nk'aya yacu y'ikirundi kandi ugasanga ni nabo bokufata mu mugongo ugaca usanga bariko baravuga kubera iki turi habano bantu bariko bigisha indimi z'iwabo kandi natwe tuvugura ururimi rumwe barakwakuraja gusa mugabo amafaranga kuyaguha ntabwo batanga bivanye kandi na population dufate population y'abarundi canke abanyeshuri twigisha ntibari benshi cyane
dusubira inyuma gato wavuze yuko iki gikorwa ari kiri mu ntumbero yo gufasha abana kudatakaranga kandi ko kubigisha ururimi ko kubigisha indero n'ibindi tuza kugaruka ko kuko turumva yuko kwigisha ururimi si navyo vyonyene mukora ngaho muri Vermont ari ibintu vyerekeye akaranga mukora muza kutubwira mu kudatakaranga ibindi bintu umuvyeyi yokora uretse kuzana umwana we kumwigisha ikirundi nibihe umuvyeyi ashobora gukora umuvyeyi wo mu mahanga yokubwira ati kongera ko kuri uko kwigisha ikirundi nokora iki nokora kiriya hari kumbure nk'ahantu bashobora kuronka ibitabo kugira ngo bagure babandanye basomera abana babo ururimi rw'ikirundi n'ibindi bokora
hariho ibintu byinshi umubyeyi yokora kugira ashobore gufasha umwana wiwe ashobore kubandanya ari muri mu ngeso z'impuze cyangwa ntatakaranga hariho icya mbere kuvuga ururimi rw'ikirundi muhira icyo kintu ni ikintu cya mbere kizotuma n'umwana avuga ati none ko ba mama bavuga ikirundi muhira kandi naho wowe uzi icyongereza kubera iki je ntavuga ikirundi kubera iki ba nk'akarorero umwana wanje aravuga ikirundi muhira hanyuma kandi arazi icyongereza hanyuma akaba abona nanje ndavuga icyongereza kandi ndavuga ikirundi akaca abona avuga ati kumbe urazi icyongereza urazi n'ikirundi yego kandi ndazi n'izindi ndimi nyinshi n'igiswahili n'ikinyarwanda n'igifaransa turakivuga aha muhira gusa zose murazivuga tego rero akayishimiriza akavuga nanje shaka kumera nka mwebwe rumva ingeso ihera haziko ikindi nacyo ni hariho ibitabo byinshi twari dufise byashobora gufasha umubyeyi yashobora kuvuga ati jewe muzomurungikane icyo gitabo aze asomere muhira tuzofashanye gusoma muhira kubera hari ibitabo birimo imigani utujajuro ugasanga tubigishiriza ku ishuri ariko batashe bakabyibagira
akainunga duche duso zile makurutu kwa tuwa fiti ya mnika no kanya dushimile abagizu harabose mwa teguru kuyongira bashikire kuri mikro marikumena jwe diana ni nahazwe hiyakoze Fatuma Rimasi Kalala yegera nije amajuni vigani rovziatu kuzina gia bagenzu watu ose tuike wanuye tuifuriza kubandanya mura ni guamziumri mwovzi ose na huu taha.